VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uno munsi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi. Tugiye kwihweza ubuzima bwa bamwe mu mpunzi z'Abarundi uko bwifashe mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene Mukankusi atubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya.
Urakoze Oniane, mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Kuri iyi tariki ya 22 nk'uko mugenzi wongera yarabivuze yuko kwezi kwa gatandatu ni umunsi wahariwe impunzi ku isi hose. Amakuru yacu rero aribanda ku mpunzi. Kuri telefone turi kumwe n'abagenzi bacu bari mu Rwanda no mu Burundi. Duhere kuri Desire Hatungimana. Desire, uri mu Rwanda, wagiye inyamata mu mijyi mu mujyi urimo impunzi z'Abarundi. Wasanze izo mpunzi zifashe gute?
Egore Jenny, inyamata ni kimwe mu bisagara bya Kigali byakiriye impunzi nyinshi inyuma ya Kigali na Butare. Gisagara cya Nyamata kiri mu bisagara bifite impunzi nyinshi. Aho twashyika rero twasanze impunzi kubera byabahisha ziri mu mirimo itandukanye. Hari abacuruza mu isoko, abafite amahoteli, abafite amaresitora, uburiro, abafite utuntu duto bakora. Hari imbere nabo twasanze banyonga amasinga, bamwe bita bataki zero. Aho rero i Nyamata abantu bafite ubuzima butandukanye, ugasanga ariko ariruka hirya no hino. Ariko keretse rero nabo bafite ubuzima, hariho n'abandi batagira icyo bakora kuko bataronse icyo bashika bakora nk'abahoze ba leta. Usanga ari mu bibazo bikomeye kuko bobo usanga batagira icyo bakora, bakavuka bicaye kandi bari bamenyeye kubyuka ku mirimo. Aho i Nyamata usanga ubuzima butandukanye kuko bamwe bakora, abandi ntagira ibyo bakora. Ariko muri rusange bavuga ko ubuzima babayemo nabo bafite icyo bakora nyine, kuko ari ibintu byo kwiyungunganya ariko ubuzima butoroshye na gatoya.
Aho i Nyamata se hari impunzi zingana iki?
Bavuga yuko hari impunzi ziba zirenga 2,000. Ni ukuvuga yuko murumva ko hari Abarundi batari bake kandi bagiye bava imihingo itandukanye, intara zitandukanye z'u Burundi. Bashikira i Nyamata rero kuko nk'abahaba benshi bamenyesha yuko ho ugiye kuraba ubuzima buhendutse ugereranije n'umujyi wa Kigali.
Izo mpunzi se hari ikintu zifuza cyangwa se zisaba ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi?
Cyane ikintu dose bagaruka ko muganiriye bamenyesha yuko ibijyanye no kwivuza n'amagara y'abantu bigoye cyane kuko abantu bakuze batavuzwa kandi batagira uburyo bwo kugira baje kwivuza bo nyine ubwabo. Bagasaba rero ishyirahamwe HCR bagenzwe kuyobora aba cyane bose ibijyanye no kuvuza abantu be no kwiga kugeza uno munsi rero ngo abanyeshuri ntibariko bararonka ngo ntibariko bararihirwa amashuri neza nk'uko bari babyemerewe. Ibibazo bahangayikishije rwose, bakamenyesha yuko kubaho mu buzima bugoye, hanyuma wahura n'ingorane ntuvugwe ntuhengere ushobora kujya kwa muganga ngo ni ibintu bibabaje cyane kuko amagara asumba amajyana. Bakamenyesha yuko ngo ikindi kintu bifuza kuko amahoro bayuka mu Burundi bakitahukira, benshi muri byo nibagomba kubwira ati amahoro atahuka.
Urakoze cyane Desire Tungimana. Reka noneho tunyarukire no mu Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, wewe wanyarukiye mu nkambi ya Musasa mu ntara ya Ngozi ahabereye umunsi mukuru w'impunzi na Kinama mu ntara ya Muyinga, inkambi z'impunzi z'abakongomani. Muri make izo mpunzi zo zibayeho gute?
Ego Eugene, izo mpunzi z'abakongomani zivuga ko uko zibayeho ibyo bafungura barabironka. Ariko rero bakavuga bati ibibazo bimwe bimwe birahari. Ikambi y'Imusasa irafite ikibazo cyo kuronka amazi, bagasaba ko HCR nabo bakorana mu kugira ngo izo mpunzi zibandanye zibaho, ko bofasha kugira ngo ikibazo cy'amazi kitoregwe umuti, cyo kimwe n'ibindi bibazo nko kuronswa imiti imeze neza kandi ikwiye.
Hanyuma se umubano wazo n'izo mpunzi hagati yazo n'Abarundi umeze gute?
Ego izo mpunzi z'igikana cyane cyane iz'abakongomani bari Musasa, hagati yabo ngo hari umwumvikano na cyane cyane hagati y'abitwa Abafurero be n'abitwa Abanyamurenge. Nayo muri komini nayo igasogwe mu Kinama hari umwumvikano muke hagati y'Abarundi bo bakongomani. Aho igasogwe batinye bavuga yuko batinya abakongomani, bavuga ko uwa bajyana ariko ubu haba imusasa cyangwa aho igasogwe amashyirahamwe asanzwe ahakorera yaragerageje kwigisha arabumvisha yuko atakibazo kihari kandi ubu bose bakabashima aba kongomani bimusata cyanke abo igasogwe baravuga yuko no munsi umubano ari mwiza haba hagati yabo cyanke hagati yabo n'abarundi.
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze izo nkuru turazitegereje mu kanya.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Uno munsi tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 ni umunsi wahariwe impunzi ku isi. Ibiro vyishiramo muzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi bimenyesha ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015 abantu bagera ku mamiliyoni 63.5 ku isi bateshwe ingo zabo abo bateshejwe ingo zabo aba bakaba bari imiliyoni 5 ziyongeye ko kubateshejwe ingo zabo mu mwaka w'ibihumbi 2014. Filippo Grandi, umutegetsi mukuru ajejwe impunzi ku isi, amenyesha ko buri munota umwe mu bihugu bikenye cyangwa ibihugu bifite ubutunzi buke abantu 24 barateshwe ingo zabo. Tubibutse ibitigiri by'abarundi bateshwejwe ingo zabo ubu bari hanze y'igihugu kuva mu mwaka kweze habaye ibibazo bya politike muri Tanzania. Igihugu kimaze kwakira abarundi bagera ku bihumbi 139 n'ibice 40 n'abandi 483 murantunga. Mu Rwanda naho igihugu kimaze kwakira impunzi ibihumbi 78 539 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihumbi 222,906. Mu Buganda naho hari ibihumbi 224,565. Uno munsi rero twategekanije kuronka bamwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi ngo batubwire uko ubuzima bwabo bwifashe n'ibazo bimwe bimwe bafite muri iki gihe. Dufise ku murongo rero uwitwa Jean-Claude Nkunzimana, ni cegera cujejwe gutunganya ibikorwa vy'amashirahamwe 3 y'impunzi z'abarundi bari I Nairobi muri Kenya. Tukaba kandi dufise na Rugagamagabo murantunga Eloge aserukira impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, nawe nyene atubwire uko abarundi bari mu Rwanda babayeho muri rusange. Reka twakire abatumire bacu. Twakire Jean-Claude Nkunzimana, mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Kaze mu kiganiro muri isanga.
Ego, murakoze cyane.
Twakire na Rugama Ngabo Eloge mu Rwanda, muraho murakomeye. Ego. Mushinga na Eloge muraduza akajwi tubumve neza, numva muri kure gato. Ariko duhereye ku mushinga nahe Nkunzimana muri Kenya. Uno munsi wahariwe impunzi ku isi mwawuhimbaje mute mu ikambi mu gisagara cya Nairobi, impunzi zaho zifashe gute kuri uno munsi?
Uno munsi wahariwe impunzi bashyitse impunzi zahungiye muri Kenya zifite ibibazo bikomeye. Aho uwo munsi mukuru wabereye kuri Mise Nationale ya Kenya, leta yashikirije yuko ingingo yayo yo gucyura impunzi itarayirekura, kuko yari yatanze amezi 3 kugira ngo impunzi zose ngo ziri muri Kenya zishobore kuba zatashe mu bihugu byabo. Ariko gishasha nuko bavuze yuko ngo bazohera kugara ikambi ya Dadaabu isanzwe irimo impunzi nyinshi cyane z'abasomali. Wizindi impunzi ngo zikazotahukanwa buke buke. Ibibazo rero impunzi zahungiye ngaha muri Kenya zifite ibibazo byinshi.
Mushinga na Jean-Claude, ntaguciriyemo ni ukuvuga ko bamenyesheje uno munsi yuko aba bari mu kambi ya Dadaabu b'abarundi n'abanyarwanda bashobora kuzogumamwo ikindi kiringo kirengeye mu kwezi k'umunani, aho bari bavuze yuko impunzi zose zitegezwa kwa zavuye mu gihugu.
Oya, bavuze yuko ikambi ya Dadaabu itegerezwa kugagwa vuba bwango, no kuvuga ko ata mpunzi izosigara muri iyo kambi. Rero ibibazo bikomeye cyane impunzi z'abarundi bari ngaha muri Kenya na cyane cyane abari Nairobi bafise ni kibazo kijanye n'umutekano. Umutekano w'impunzi ntiwifashe neza ngaha Nairobi, eka no mu ikambi y'ikakuma hariho umurundi yiciweyo.
Aho hari ryane?
Hari mu kwezi kwa gatatu. Nairobi nyene hari wundi murundi yiciweho mu kwezi kw'icumi na kabiri.
Abo barundi none bicwa nabande, umutekano muke uterwa n'iki?
Umutekano muke sabandi bawutera ni ubutegetsi bw'i Burundi burungika imbonera kure, nabandi bakozi bagashikira muri ambasade y'u Burundi, kandi iyo bafashwe n'igipolisi ntibahanwa kuko baba bafise amapasiporo diplomatike. Ni ukuvuga ko barungikwa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza kubandanya bahiga impunzi iyo zahungiye.
Mushinga nawe Jean Claude, icyo ni ibyagirizo bikomeye cyane rwose. Abuvuga ko boba barungitswe na Leta y'u Burundi, murabazi murababona mu makambi, mumenya gute ko ari abarungitswe na Leta y'u Burundi? Makuru muyemeza?
Turababona kandi bamwe barashikirijwe n'igipolisi ngaha i Nairobi igihe uwo muntu yapfa. Kiragira amatohoza gushika ubu, amatohoza nta kintu na kimwe aratwereka ngo avuge amatohoza ngo yashyitse kuri iyi.
Abo bantu
hariho n'ahandi batewe abarundi nyene babana mu nzu bashika babana ari abasore bahahungiye baterwa n'izo mbonera kure, baraheza baranagwana muri iryo joro n'igipolisi kiraza gutabara.
None abo bavuze ko ari mbonera kure baba bambaye ibyambaro bivuga ko ari mbonera kure, umenya gute ko ari mbonera kure?
Oya, ntibaba bambaye imyambaro. Urazi ko Burundi ari butoyi, abarundi turazi nanyi cyane, kuko abo bitwa imbonera kure ni bene wacu, n'abantu tuzi, n'abantu twabanye, n'abantu tubana, n'abantu tubona kandi.
Uhejeje
ukabashikiriza ubutegetsi ntihagire icyo bubakorako. Icyo dusaba cyane cyane ubutegetsi ni uko bwokingira impunzi, kuko twaje ngaha muri Kenya dusaba icyo gihugu yuko cyodukingira.
Mu majambo yavuzwe muri uwo munsi mukuru wabaye ngaho i Nairobi, hari icyo bavuze ku bijyanye n'umutekano w'impunzi?
Ibijyanye n'umutekano w'impunzi nta kinini babivuze ko, ariko byama bivugwa mu manama atandukanye akoreshwa na UN ifadikanije na Leta ya Kenya. Kandi abarundi twamadushikiriza icyo kibazo iminsi yose. Ariko
urakoze mushinga na Nkunzimana, turabagaruka ko ku bindi bibazo mushobora kuba muriko murahura navyo aho muri Kenya. Reka tuje mu Rwanda gato tubaze mushinga na Rugamangabo uko ibintu byifashe mu Rwanda. Mushinga na Rugamangabo, mu Rwanda uno munsi mwahimbaje mute munsi mpuza makungu y'impunzi mu nkambi ya Mahama, ko musanzwe ari muyoboye canke mu Rwanda muri rusange, byifashe gute?
Murakoze. Mu nkambi ya Mahama twahuye neza mbere kandi n'ubu tukibandanya, kuko n'ubu tugeze ahantu muri ka Kigali niho turiko turawurandaniriza. Mu nkambi zose rero tuyimaha kuri Rwanda uko ari Kigeme, hanyuma Kiziba, hakaba na Nyabiheke, Gihembe na Mugombwa, bose babwiriye uwo munsi mukuru mu makambi y'iwariyo baba. Mugabo ubu twagiye duhurira twese hamwe i Kigali, aho muri ka Kigali naho kibandanya, ari nacyo gituma bumva ndiko ndavuga bukiri buki. Muri rusange rero twebwe nta kibazo cy'umutekano dufite, umutekano urakingiwe, ariko ibibazo ntibibura nk'impunzi, kubera ko urabona ko impunzi ziguma ziba nyinshi mu bihugu, ariko kandi amahera yo kudutunga bose baba bayatunze jisho. Hari ibibazo tugenda turahurirana mo rero, uretse ko ababo muri Kenya tudasangiye ibibazo by'umutekano muke, tubwo dufite ibibazo ahanini bijyanye n'uburaro, kuko amatante bari baratwubakiye tugishika ariko arasaza kandi bakaba batarabona ibindi. Mu majambo rero y'uno munsi mukuru batubwiye ko Leta twahungiyemo yaratwiteguye kudufasha, kandi noneho nta kibazo cy'umutekano, yavuze ko impunzi n'izindi nk'abandi bose nabyo ntibyo tuboneye uno munsi impunzi n'umuntu nk'abandi nkawe ni nkange rero batwemereye ko bazokubona baturi inyuma n'ubuserukira hafi twari kumwe ariko rero ubu turacyabandanya turahaka twumva ijambo nyamukuru naryo ryahaye Kigali aho twahuriye twese uko turi ayo makambe nakubwiye
mushinga ntahe Rugamangabo mu Rwanda mu minsi yahera n'ubunye tugenda twumva ko hari ibibazo by'inkwi ibibazo by'isabuni ibindi bibazo uretse ibibazo by'uburaro uvuze hari ibindi bibazo muri iki gihe abanyagihugu abarundi bari mu nkambi bahura navyo nyene mwifuza ko bokemura ni nk'ibi
murakoze cyane kunyibutsa hari ikibazo gikomeye cyane cya ibikurikiranye n'isuku inkwi nazo nyene birimo kubijyanye n'isuku rero turamaze amezi ashika hafi atanu tutaronka agasabune ariko kandi tuguma tudodora kandi baratwemerera ko kuba muri ino minsi aboneka ku bijyanye n'inkwi itarahabaye mu minsi ndetse mugabo inkwi ziriho uretse ko zitaba zikwiye kenshi zirashobora gushika ndetse na rukwezi ariko rero baratuzaniye imbabura bita karundura izofasha mu gucana inkwi hanyuma izo nkwi bacanye tugaca izitanzu izihinduramo amakara tugashobora kuyakoresha nayo nk'inkwi ukwayo rero nibaza ko gutegura izo mbabura tuzashobora gusahiriza kandi turongera tukabandanya dusaba kuko impunzi ntishobora gukorerwa nk'ibyo yahora yonka ngo waho ibibazo by'amaho ibibazo bijyanye n'ubuganga ubuvuzi baratuvura uretse ko mu minsi ndetse abaganga bari bahagaritse kubera ko ishyirahamwe bita ARS ribakoresha barita bahagahimbaza munsi kabo rero ibibazo by'amaho niho nibyo muri rusange
murakoze cyane mushinga nawe Nkunzimana namwe muri Kenya impunzi zaho cyane cyane iziri nko mu nkambi ya Kakuma aho tuzi hari abarundi n'abanyarwanda benshi ibibazo byaho byifashe gutemwa bamukurikiranira hafi ibiba muri iyo nkambi twagerageje kuvugana n'abayobozi bo muri iyo nkambi ntitwashobye kubaronka hari amakuru yo mu nkambi ya Kakuma mufise ko naho tuzi yuko haje sohotse itangazo rivuga yuko mu mezi atatu bategezwa kuba bayugaye iyo nkambi ayo mezi atatu akazorangira mu kwezi k'umunani byifashe gute impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma
mai impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma nazo turetse ibibazo byoba byadutse ubu unye hari ikibazo kigeze kuba bako mu myaka ibiri iheze harabayeyo intambara hagati y'impunzi zo nyene ubwazo cyane cyane itewe n'impunzi z'abasudani icyo gihe impunzi zitari nke zari Kakuma zakiye zihunga ikambi nyinshi zikaziza kuba Nairobi izo mpunzi rero zapfuye ngaho Kakuma zigahungira i Nairobi zifise ibibazo bikomeye cyane kuko nta kibaranga ko ari impunzi baba bafise ngaha Nairobi bagiye kwaka ibyo bipapuro muri asere baca babarungika ngo nibasubire Kakuma icyo ni kibazo gihanze abo baje bava i Kakuma
abo bavuye Kakuma bangana nk'abangahe umugereranyije
abo tumaze kuba tubona bari hafi y'amajanane mu bice bitandukanye kuko Nairobi nini ya cyane twagiye dushinga amashyirahamwe mu bice bitandukanye hama dushyiraho urwego rwitwa koordinase dushobora kugira ngo dushobore guhuza ayo mashyirahamwe atandukanye ari muri Nairobi ikindi kintu cyane cyane gahanze impunzi z'abarundi bari ngaha Nairobi ni ikibazo kijyanye na ASR brema ntiyitaho impunzi z'abarundi cyane cyane ikibazo cyo kivyangombwa kuko ntushobora kuba mu gihugu naho buri impunzi utegereza kuronka ibyangombwa ASR rero yaduhaye amarande appointment ya kure cyane ku buryo abamwe babahaye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi abandi babaha mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abandi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
mbere yuko baronka impapuro zemeza yuko ari impunzi babahaye rendezvous babahaye gahunda yuko uzoja kuzitora mu myaka ibiri imyaka itatu
kandi udafise izo cyangombwa ntushobora gukora akazi ngaha Nairobi ntushobora kuronka akazi kubera baguha akazi iyo ufise ID naho ase riguhaye imyaka ibiri imyaka itatu uzobaho gute ngaha Nairobi mu bisanzwe aseri nayo iri mu bintu bituboye amaboko mu mugongo
murakoze cyane mushinga ntahe Nkunzimana gushikiriza ivyo bibazo nawe mushinga ntahe Rugama Ngabo reka twakira abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bafite ibibazo byinshi cyane bashaka kubabaza duhere ku witwa Leonidas turi kumwe
ego ndabumva cyane
Leonidas muduhamagaye muri he ama mushikiriza ikibazo n'icyumviro
ngiye ndi mu Burundi ubujumbura nabamukije ni niyo tamakuru ukushikiriza ibiganiro nabandi bose ko bumvira ibijyanye muri sanga
yego murakoze
ndabaye niyo cyane
mwiriwe neza
yego jewe ibyumva nagomba gushikiriza nta bibazo nari nifuza gutanga ariko mfite icyumviro
shishikara
cyane cyane ku mpunzi ziri mu Rwanda n'izahungiye muri Tanzania kuri umutekano mu karere watewe n'imigumuko y'abantu bamwe bate mu gihugu nagoma ntera kamo wo kuri uyu munsi usanzwe ari umunsi mpuzamakungu w'ayo impunzi ntera kamo ndumvise ariko numviriza cyane nyine afite ibibazo mu mpunzi afite ingorane yewe narabaye impunzi muri Tanzania dadi ubuzima bw'impunzi si bwiza cyane kuko ubwa mbere agateka k'umwana karahungabana kuko abana ntibiga bari mu buzima bwiza abazeyi ntibabayeho neza kuko ibyo bifuza ntibabeho nka byose hanyuma agateka ko kuvurwa nako nyine hirya ntikubahinduye neza kuko ntibaronka imiti nk'uko bayifuza nagira ntera kamo rero nk'abarundi bahungiye muri Tanzania no mu Rwanda benshi bashika iradiyo ibiganiro barayumviriza njyewe ndi mu Burundi kandi mu Bujumbura umutekano urakwiye igihugu cyose ku mitumba yose y'igihugu mu makace yose y'igihugu abandi babayeho neza nibasubire mu gihugu iwabo baze batunganye imirimo bari basanzwe batunganye bateze imbere igihugu cyabibarutse bongere bagaruka n'abana b'igihugu basubire ku mashuri bongere bavugwe kuko babyara biri mu mijyi bari bakiri mu Burundi
murakoze cyane Leonidas reka duha akanya n'uwitwa Eric Ndayishimiye turi kumwe duzi ijwi Eric shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
yego njye nashaka gushikiriza icya mbere kwanza biramba badakumva ko mu Burundi dosiye impunzi nyinshi ziri hanze kandi abasokuru basanzwe batubwira ko dusiga igihugu cy'amata n'ubuki none ayo mata n'ubuki hanywa bake cyane icyo cya mbere gituma nibaza byinshi numvise nimba ari umunywayi nimba ari umutumire yariko aravuga bukereke ngo impunzi zizoba zicwa n'imbonerakure nkamwe byoba ari byo leta y'u Burundi yo bironka amahera yo gutuma bica abantu mu makambi ikabura ayitanga ifashanyo mu banyagihugu mu bisanzwe mu Burundi amahoro yatangiye kugaruka ariko bivanye no kubera imitima y'abantu yahungabanye biragoye gose kuba wogaruka mu Burundi ko n'umwanya ukabona ibintu birahindutse ubundi mwanya ukabona bibaye neza mugabo byose bisaba kwigumya n'utujyana nyabahururu ko byose tubikesha Imana ko nta mwana w'umuntu yokugira yogukora ikintu Imana itagukuye ko amaboko nagira ndemeshe rero impunzi ziba ziri mu makambi bazibwira ati umunsi umwe zizotahuka kandi Burundi n'ubwabo si ubw'abandi umunsi n'umunsi bazotaha mu gihugu cy'iwabo kandi iyo bari hose baganirize n'abandi babwira ko bafite igihugu cyiza kimeze neza nabo bakirutse umvu z'umutekano mbwa umunsi umwe ndazi bazoba bari ngaha.
Murakoze cyane Eric, ndayishimiye ku byumviro vyawe. Reka ndabwiwe ko tubuze Eloge ku murongo gato, ariko turagerageza tumugarure Eloge Rugagamango ari mu Rwanda. Reka tukomeze kiyago na mushinga naye Jean Claude Nkunzimana. Mushinga naye Nkunzimana, ivyo Eloge Leonidas na Eric bashikirije, Leonidas yavuze umutekano urahari mu gihugu cyose, kuri we umutekano urahari, ari mu gisagara cha Bujumbura. Ati icyumviro cyo gutaha mu kivuga kwiki, cyane cyane ko na leta ibicishije mu buryo butandukanye, no nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu baravuga bati nimutahuke, atawiyumva ataco wino na canke ataco wiyagiriza, nta kibazo gihari impunzi zotaha. Ivyo bivuga kwiki?
Aya, kuri ivyo mu bisanzwe onye ariko aravuga ko umutekano hari ari mu gisagara cha Bujumbura. Ni bisanzwe n'icyumviro ciwe niko abibona, ariko dusubiye inyuma gatoyi. Kuva mu kwezi kwa kane hatanguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, wo harura abarundi bamaze kwicirwa muri icyo gisagara cya Bujumbura, abarundi bamaze kujya gutabwa ahantu hatazwi, abafatwa, abafungwa, abagirante, ntiwoheza ngo si ibintu binyegejwe, n'ibintu bivugwa hirya no hino, n'ibintu byerekanwa ku masanamu, abantu bapfa ku munsi ugaheza ukinamura nk'uyo mugabo ngo amahoro n'umutekano arakwiye mu gihugu cyose. Akagwi gakorera ubutegetsi, gakorera Nkurunziza, gakwira igihugu cyose, gahiga umuntu wese batavuga rumwe. Kandi ni mu gihe Nkurunziza atoba arasubiza ubutegetsi yihagiye ku nguvu, kuko ikiringo cya gatatu nico yihaye ku nguvu, nta mpunzi yocutse umutima wo kugaruka mu Burundi. Benshi bavuyeho yo bariko barahizwa, benshi bariciwe ababo, abandi barafungwa, abandi bakoregwa amabi atandukanye n'ubwo butegetsi. Ariko wumva umutima wo kugaruka mu Burundi wova he? Mu gihe n'ibyo bita ibiganiro bihurikiwemo bose baguma baviyamiriza, mwarumvise byavuzwe ku maradiyo mu nama ya kaminuza y'umugambwe uri ku butegetsi, ukungene uwararongoye uwo mugambwe Pascal Nyabenda yiyamirije umuhuza, akiyamiriza yuko ibiganiro bitosubira kubaho ngo byobera mu Burundi.
Ibyo ni ibibazo bitandukanye birumvikanye Jean Claude, ariko ikibazo nubabaza ni none mubona mu Burundi abarundi bose bari mu Burundi arabavuga rumwe n'ubutegetsi, nkuko abatumire babiri babivuze bavuga ati uwa kabiri Eric yabaremesheje avuga ati muzotaha uko biri kose hazogeraho mutaha, none ubona abarundi bose bari mu gihugu arabavuga rumwe na leta, utavuga rumwe na leta wewe wose arahigwa kuri mwebwe?
Oya, abarundi bose sabavuga rumwe na leta bari mu Burundi, ariko umenye yuko itotezwa rirondera abarundi bamwe bamwe.
Reka twakire
bamwe bavuga yuko abaseruka mu migambwe ikavuga rumwe n'ubutegetsi benshi bararondegwa mu mashyirahamwe adahari ibihingo za politike, abo nibo bahigwa. Ubu haramukiwe yuko bajya guhiga urwaruka ruri mu bwoko bw'Abatutsi mu mugamba n'ahandi.
Ivyo murabifitiye ivyemezo bwa mushinga ntahe Nkunzimana?
Turabifitiye ivyemezo kuko bivugwa mu maradiyo, kandi
ibivugwa mu maradiyo none biba ari ivyemezo. Ikintu kivuzwe ku radio kifatwa nk'icemezo cy'uko abantu mu bwoko bumwe bariko barakurikirana.
Iyi bintu bimaze kuvugwa kandi bigakogwa ku murango abantu babibona, ngombe ndagoha karorero. Aneriye amakaritie yamayugarijwe n'igipolisi, n'amakaritie ahanini agwiriyemo ubwoko bw'Abatutsi.
Urakoze mushinga nayo nkuzimana reka duhe akaryo nabandi banywanye nabo nyene babazibazo duhe umwanya David. David turi kumwe?
Ego turi kumwe.
Shikiriza kwa chanchi umviro.
Yewe ikibazo nayishaka kubaza uwo mutumire. Nashaka namubaze ko mu Burundi twebwe turi mu Burundi. Utwigeze tufunga kandi hano mu Burundi turi kumwe abahutu abatutsi abagumye ku ishuri abanyeshuri turiga nta ngorane ariko sinumva ukuntu yoguma avuga ngo ubutegetsi ngo buhiga ngo ubwoko bw'abatutsi icyo kintu no mu Burundi bibaza ubuzitu bikora cyane icyo yobanza akagihagarika.
David duhamagara uriye muyihe quartier ntaguciriyemo kuba muyihe
mukegeke ndi kumukegeke
aho nihe
mu Kirundo.
Komeza.
Kandi nashaka nkangure bene wacu b'Abarundi bari mu nkambi yo mu Rwanda ko mu Burundi ari amahoro bo kwitahira kuko igihugu ni cyacu tuzagikorera aka. Kandi ntihagire babaza barabumva ibyo ku maradiyo amaradiyo arabeshya ahubwo nibaze birazi hariho uwapfuye hariho uwigeze ava mu nkambi ngo aje ino mu Burundi yumve ngo bamwise cyane ngo yagiriwe nabi ahubwo byiza ni uko yoza akirabira kuko ubu mu Burundi nta ngorane n'amahoro kabisa icyo ni cyo nashaka kuvuga.
David ariko mbere yo kuva ku murongo David hariho ariko tuvuze ku byo umushinga nawe Nkunzimana reka aravuga hariho abahunze bahunga umutekano muke bobo babwira iki ababuza ababo kuko hariho igitigiri kitari gito cy'abantu bapfuye mu mwaka w'2015 bo none umva badafise impamvu bahunze bobo bahanurije.
Impamvu zirumvikana ko baba bazifise ariko bubanza bakaraba icyatumye ibyo bintu biba barakizi kandi mu bari bagiye muri manifestation nabo barumva ko bahenzwe cyane ntibagiye ntibagira n'ibana bogaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko ibibazo ntibazabikemura mu buhunzi.
Urakoze David reka duhe akanya n'uwitwa Ferdinand. Ferdinand kaze mu kiganiro kibazo cyangwa icyumviro. Allo Ferdinand?
Ego ndabumva.
Kaze neza kibazo cyangwa icyumviro majambo make.
Abata ko umuntu ariko avuga yuko ari ikibazo cyo bloke ubumwe ubishobora tubatekereza. Burya two yoza akaraba mu gisigara cya Bugesera yoza nkaba abantu b'ubwo.
Dudijwi Ferdinand tukumve neza.
Yoza akihweza mu bantu baba basigaye mu gisagara yosanga koko umwe kure. Icyo nibaza yuko bakumvikana ahubwo bose bagataha bakaza bakubaka cyabo kuko nta kuntu nako mu gihugu cyatera imbere bari hanze yacyo.
Urakoze cyane Ferdinand. Mushinga nawe Nkunzimana David na Ferdinand basa nabo nyine bavuga yuko hari amahoro mu gihugu babahimiriza kugaruka mu gihugu. Ferdinand avuze ati subwoko bumwe buri mu gisagara cha Bujumbura byihweje mubivuga ku iki kuri ivyo vyumviro vyabo banywanyi babiri.
Mu bisanzwe bahagaze kuri conye ariko nkuru nziza ntiyigeze yica ubwoko bumwe kuko abahutu n'abatutsi bariho ndabizi ko bariho ngahe Bujumbura kandi kwera mu 2000 nindwi 2005 bashitse ku butegetsi mugambwe CNDD-FDD hari akagwi kagumye kica abantu ntibigeze bica ubwoko rero bisha abantu bose bo mu bwoko bwose rero kandi n'impunzi ziri zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye ziravanze abahutu n'abatutsi.
Ariko mushinga nawe Nkunzimana mwari muvuze mu kanya gaheze yuko hariko haricwa abatutsi numva ko mutisubiriye
nuko oya simisubiye ko kuko ubu unye muri iyi minsi ya nyuma muri iyi minsi hariko hahigwa cyane ubwo amakartye nene n'amakomine agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi
mubona none ijyahindutse icyahindutse n'igiki cyo tuma ubwoko
bw'umwe nuko kuva mu 2007 mu 2010 kicwa ubwoko bw'abahutu bashigiki bari mu mugambwe FNL ya gacogwasi mugabo uno munsi uruhigi rwarahindukiye abagiye muri manifestation hagiye abahutu n'abatutsi mugabo uri kuraraba amakaritsi n'amakomine ubu unyabangamiwe cyane na yagwiriyemo ubwoko bw'abatutsi.
Murakoze cyane. Leka twakire uwitwa Jules nawe nyine abazi ikibazo n'icyumvire. Jules turi kumwe?
Turi kumwe.
Cyekirize ko bacanye cyumvire.
Jimbira cyanje nagiye nsabe abene wacu bari mu Rwanda yuko boza dukubaka igihugu hamwe kuko mu Burundi amahoro arahari. Ntabwo ndabwiye nk'umunsi Perezida Kagame yobona yuko inyungu yashaka yuko abaronka ko kugira abegeranirize mu Rwanda zo kubatora ku mipaka abajyana mu Rwanda atakizironse. Bibaza icyo gihe azobirukana ubutarariye. Hanyuma rero nagiye nsabe uwo mushingantahe nibaza yuko abantu dukwiye kwiga kuvugisha ukuri. Umuntu akavuga ibintu by'abapana kuzanemenanya umenga sinzi iyo bari kuza kuko icyo twemeya cyo nk'umuntu umenya iminsi umaze ntumenye isigaye. Uyu munsi nimba ariko aravuga ibinyoma kugira arabe yuko ashyika ku nyungu ziwe ishobora no gupfa utanazishyitse ko umva byiza ntacyo bimaze kudandikanya ibinyoma abe yahisha ibintu atanaho byakabaye kugira yishyikire ku nyungu ziwe. Hanyuma rero nagiye nsaba yuko mutumira kumushikiranganji w'imbero hari ibibazo bimwe bimwe mu ndero umenga bisigaye bigoye na cyane cyane yuko hariho n'ingingo zisigaye zifatwa n'abantu bamwe bamwe uri kuraba izo ngingo ahubwo nyabona zishobora no gukwegera ndetse kuko nyabantu usanga zifata rimwe na rimwe hari ahantu bashaka gushyiraho ikintu kanaka na cyane cyane cyo kunaniza ubutegetsi mu mutwe.
Urakoze cyane Jules. Katwakire na Celestin. Celestin turi kumwe? Celestin kaze neza?
Kami nak dikiri kira ni. Jadi kita ni dah kurang waktu ni. Waktu ni lagi kiri tiga raja ramu ko.
Celestin, dosis gue itu kum Venezia. Vokiram ni telefon Venezia.
Tiga raja ramu waktu ni ini baru mau barang juga. Ini untuk jangan menyangka. Kuku nak bercakap orang kumbira, kumbis ini untuk setia kira mahera, baru mau baru. Karena aku bercakap orang sejuri, mizan baru mau barak kora kira mula jira jenis ini untuk zahu untuk tahu ke negeri besar. Aku baru mau kumbar, mau barak sejuri orang mau gamafara, gamahera, gamafara ngayoku baka, ngayoku burang lici. Aku ni barak sejuri mizan bila kita bercakap ni bila izombunji kira ngoko zitahi wah. Kuku ikigaragara abantu barimo baravusha cyangwa bahinda iyo mu bigume hariya n'ibyo bihugu barimo ngo abo muri Kenya abo muri Kenya bumvise ari muri bya bindi bya ibyo bintu arimo aravuga birashaje n'imbonera kure byagaragaye ko nta mbonera kure n'imwe bigeze bafata iri muri icyo umuntu ibyo rero arimo aravuga sinzi rero ahubwo sinzi n'impamvu muba mutumira abantu nk'abo batafite n'imigambi ahubwo bari bakwiye kuvuga bariya bana bari hariya bafashwe n'abo baba fashe bugwatsi nimakore ibishoboka byose bave hariya mu byo bihugu barimo bire mu Burundi cyane cyane ko nta masasi avuga mu Burundi ntaki ndaturumva kuri maradiyo yanyu ngo nka amasasi yavuze byagize byavuga gakijya giha abantu bagumukaga namwe kandi musigaye mubyumva ku makuru ahubwo nibavuge imigambi barimo barakora n'abantu bahagarariye imbunzi kugira ngo batahe mu gihugu cyabo. Ije bintu nibyo byadushimisha kuri bavuga ngo abantu barimo baricwa bagira uti none nk'uwo muntu ahagarariye umwana mutoya atari kuvuga ngo umwana muto w'imyaka ibiri uri mu ikanu arimo avuga ngo Petero Nkurunziza ngiki umwana mutoya arimo aramugumana aho ngaho mu ikambi ngo amumaze imibyeyi yarakwiye kujya ku kizi akajya mu bikorwa niyo n'abandi bagafatanya kubaka igihugu cyabo none barimo baravuga ngo
murakoze Celestin ndakeka mutumire yumvise icyumviro cyanyu. Murakoze. Reka duhe n'abandi akanya, reka duhe akanya uwitwa Dieudonné nawe nyene. Dieudonné shikiriza ikibazo cyanyu icyumviro.
Ndabare mu gice kiza d'Amerika.
Mwiriwe neza.
Nagomba ugiye nshikirize ikintu numvirije amagambo uyu mutumire wacu ariko ariko aravuga ndumva yuko afite ikintu yaba ari karacumbereza ko ndetse ugiye kuraba nk'igihe krize yo mu Burundi yatangura haravugwa amajyambere menshi kandi ukumva yuko ababifisemo uruhara ari abantu yatumye n'abantu bajya mu barabara bakahasiga n'ubugizi kandi bakabakurikira batarabye n'ingaruka mbi ishobora kubituma sambere mbibuka yuko vitari ye manzo kia de vitari chini imana yare manzo kira de razika yuko imiku dongo manifestasi ya de ukora akakini nakini kuzo kono ameka muda wa hakini nike tukabona wazi wakange gupa tukabona ili vitange kono ameka ni mbuga batu ira ni chaba nungo ni mbonera kule muda wa imbere yao yuko manifestasi tangura habayi ikintu cyagiye cyerekana yuko hariho kampanye iri kiraba yo kubwira abantu bahunga ndafite nk'akarorero k'umubanyi tubana kindi mu gisagara cya Gitega urabona nfata ino hafi y'Ubujumbu hari umuntu yagiye mu Rwanda kandi n'ubu ntarajya atwarana n'abana mugabo bisa yuko abana bajya barasingirimo baje gutora amahera y'amasura afite basangiye urumva yuko ari biteye isoni kugenda ngo urahunze mugaruka umugaruka ngaha usubirayo birumvikana yuko ari ikintu kinegeje inyuma ariko arabende nibaze nimba bikunda mu mutima bumva bikunda baze tubane ntabwo nkutwasi bagiye atamunyaka arabahiga se nibaza yuko mwoza mubafasha namwe mukaza murabahumuriza nkuko turiko turabivuga je nibaza yuko abavuze bose uretse yuko hari abashatse guhengamira ku ruhande runaruriya tunibaza mu Burundi n'ibyo mbona kuva gihe mbona bitangira ntanarimbigira mbona nk'akarere iherereyemo hari umuntu batoye ngo batwaye n'amahoro nimba byanze kari Bujumbura yo bavuye bakaza kuri Gitega mugabo kucujya mu bwihugu tugumuvuga ngo ibirimeze kuna kuriya ngo ubutegetsi bwo burafata abantu kiri kuri Birani nibaza ko atari solution nyayo nibaze.
Urakoze Diodone, urakoze cyane. Reka duha kanya mushinga nayo Inkunzimana agire icyo ashikirije. Mushinga nayo Inkunzimana abatumire abanywanyi batatu Jules Celestin na Diodone. Jules yatanguye avuga ko iterambere mu gihugu cy'u Burundi rikeneye mwe mwese muri hanze yuko mwotahuka nkuko abandi bari bavuze kubijanye nuko igihugu gikeneye abo bantu bari hanze kugira ngo igihugu gitere imbere mwo bivuga kwiki.
Natwebwe nta muntu yifuza ko yoguma hanze y'igihugu cy'amavukiro kuko ubuhungiro z'ahantu heza aho kuba ariko kugira ngo dushobore kuza muri icyo gihugu nuko kiba gifite umutekano kandi nuko ahaba hariho icyuka cyiza muri politiki. Ikibazo kihari mu Burundi kuva ni Perezida Nkurunziza kuko niwe yateye aka kajagari kose murazi imyaka twari tumaze mu ntambara imyaka myinshi hakabaho amasezerano yiyarusha na wenyine yateye ko igikumu gushika uno munsi niwe yayaho nyanze ati bituma haduka umutekano muke abantu bicwa abandi bakangazwa abandi bagafungirwa ubusa nimba bifuza yuko uno munsi habaho impunzi ziri hanze zitahuka nibatere akamo uwo yateye akajagari mu gihugu yitabe ibiganiro abegwa n'ibibazo byose bya politike bicarane kuko twarabonye yuko atakindi kintu na kimwe gishobora kuzana amahoro mu Burundi kiretse yuko abarundi bonyene bicarana bakavugana bakayaga ariko raba aguma niwe isoko ryo kuguma yanga ibiganiro
kuri ico nyine kijanye n'abashaka n'abipfuza gutaha mushinga nayo Inkunzimana kugira ngo twihute n'abandi tuhakanye n'ibindi bibazo mu byishure imigambi yo gutahuka mu nkambi zo muri Kenya ntitwovuga ko abantu ijana kwijana bose bafise kumbure ubwo bwoba bwo gutaha bamwe kumbure muri bo baripfuza gutaha Celeste yabaje ati hari imigambi yo gutahukana bamwe mu mpunzi bo babifuza gutaha mwo bamufise canke mwo bamubafashamwo byifashe gute muri icyo gihe
impunzi ziri ngaha i Nairobi nta mpunzi turigera tubona iza gusaba ngo itahe niye kuko ibiba mu gihugu icyacu ibintu biba byinyegeje umutekano nimba uhari n'ibintu biboneka rero nta muntu araza gusaba ngo atahuke kandi nibaza ko atanu wimirije gusaba ngo atahuke mu gihe
uwokwifuza gutaha uwokwifuza gutaha mwo mufasha mute canke mwo bimenya mute hari migambi itegekanye
uwokwifuza gutaha to icyo cyo mufasha to mubaza icyo yahunze yuko cahavuye dusanze atangorana afise yugutahuka toheza tukamushikana mu muri aseri gaheze kamufasha agatahuka mugabo kushika ubu abo bantu ntabo turabona kuko ntabariho
kujanye na n'ikibazo cya Diodone Diodone yavuze ati imigumuko vyo leta yita imigumuko n'ivyo nawe nyene yita imigumuko untureka zitangwe mu 2015 bavuze ati harabaye umutekano muke bitewe n'abantu bagiye mu myerekano bavuga yuko imyerekano izo imyerekano igizwe n'amahoro n'umutekano ariko siko vyagenze turabona ku masanamu kuri za internet na handi n'abari mu gihugu gagati na leta yaravuga ko habaye imigumuko abantu bakubisa abapolisi abarasha abapolisi abaturiye amazu abaturiye imiduga imigumuko leta yita imigumuko mwebwe mubona imyerekano yabaye imyerekano itekanye canke kumbure bishobora kuba byarabaye mu 2015 byitwa ko byabaye imyerekano atari imyerekano yari umugumuko n'ubivuga kwiki
imyerekano bo bayita imigumuko ariko ngombe ndakwereke imyerekano igitangura yari imyerekano manifestation pacifique abagiye gutera iyo migumuko ni n'ubutegetsi bwakiye burungika muri abo bantu bariko baragaragaza umubabaro bafise w'uguhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha bagaca babashuhuriramo abapolisi n'imbonerakure zo kubarasa no kubica urazi umwana w'imya umwana bahereye ko kurasa mu kibitoki amanitse amaboko hejuru akaraswa n'igipolisi akaraswa n'inzego z'umutekano inzego z'umutekano nizo zatumye ako kajagari kaba nizo zatumye iyo manifestation cyaba manifestation pacifique bakabasukamo ibyuka bikoroza amosozi bakarasa amasase y'ukuri barayerekana abamenyeshamakuru bakayafotora bakayakamera abantu bagapfa abandi bagakomereka bishwe n'inzego z'umutekano ataho byakabonetse yuko inzego z'umutekano yica umuntu amanitse amaboko umuntu atakirwanisha
wakoze tubibutse yuko undi mutumire twari dufise Rugamangabo Eloge mu Rwanda vyatugoye gusubira kumuranka ku murongo nkuko yari yabivuze yarari mu misi mikuru yo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi kumbure telefone zamugoye aho yarari ariko turabandanya ikiyago iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda duha kanyu witwa Rodrigue turi kumwe allo Rodrigue
yego ndabumva
shikirize kibazo cyangwa cyumviro
yego cyumviro nari mfise aba umuntu bere n'bari David barinde birawa je kuba umuntu avuga ibintu nk'ibyo ngo mu Burundi ari amahoro bari iki ibyo bazubwira abana batabona batazi no mwemwe mugabo n'abana muri iki gihe nabo basigaye bazi ubwenge kuko urazi ibiko biraba mu Burundi abo n'abana basigaye bafungwa bazira ibyiyumviro byabo murabiza aho muri Amerika abaperezida barabadekarta bakandika ibiki byose kandi natwe mu gihe cyacu ibitabo twaravyandikagamo umva nimba bigezaho abana batoye babagira guca rero twiga abantu bakuru twahunze iyo uvuga ngo twahunze iki rero twahunze umuyaga tetetera rwose hamwe abo nyine bariko baratelefona ariko twahunze kuko twahunze abo twabanaga bagendanaga
Rodrigue vuze ko wahunze uri mu nkambi nawe uwe uri amaja
yego nanje ndi mu nkambi mu Rwanda
komeza
bova for example nka jewe nagerageje gusubirayo après amator mugabo ingorane kumva ngo kuba ukusa warageze mu Rwanda ho nyene urumva niye France byo nyine kumva ngo warageze mu Rwanda ikiyongera ko umumanifesta nguvuye kwa Kagame kwiga inkoho kanize zose ntacyo tugeze tubona
abo ni bande bayikubwira aho ushikiye mu Burundi ababanyi canke inzego ni bande bakwagiriza ibyo
ababanyi kandi bakabwira naba police ehe urya arataje avuye mu Rwanda urumva bakagukoreraho uracuruza bakabahageze ngo dairo uvuye mu Rwanda ngo uracuruza ngo maherusha kurungika mu Rwanda urumva kugera usanga wona mpamvu yo kuguma ngo ugaprofita gusubira inyuma hanyuma umuntu akajya ngo kuri yadi akavuga ngo amahoro ngo arahari ngo ntacyo dufite twahunze birababaje vrema uyu munsi ni twebwe mugabo ntabwo twabibusuriza nabo ngo bibage ko kuko peut-être nabo abenshi bari mu Burundi barabaye hanze nta Burundi izi ngorane zitageze ko gusa icyo nusaba Imana ni uko ayo mahoro yogaruka kuri kukajya hanze hama bahanwa bagahanwa tugataha nicyo je numva no kwifuriza abarundi bose murakoze
murakoze cyane Rodrigue. Reka twakire na Joseph. Joseph turi kumwe? Allo Joseph?
Oui, turi kumwe.
Eh, yarakumva?
Eh, je kibazo cyanje nagomba mbaze. Nagomba z'umutumire. Mbega none kubera iki bariko baravuga ugacusanga umenga agomba guhenga amahengamira uruhande rumwe. Je ikibazo mbona mu Burundi kubisanzwe nuko abarundi tutagomba kuvugisha ukuri. Kibazo gihari kibazo cyari cy'ubwoko oya namba na gato ubugabo hariho bamwe baci bazinyegezamwo bagaca bagomba gushyira ku menga hariho ubwoko bumwe uriko buratotezwa ubundi nabwo buriko buburani na hazwa ariko umuntu yabivuga nagomba mbaze umutumire none mbega nkamwe ibiganiro byoramuka bibaye bikabiriko biraba bikabandanya mbega barabona yuko aba bantu batera amagrenade cyanke aba bantu babwira ibyo kwica abantu atacu babaziza barabona yuko nkamwe ibiganiro byoba byoca bihagarara cyo ni kibazo cya mbere hanyuma ikigira kabiri ari cyo cya nyuma ni intererano nagomba nterere mvuga nti abarundi twese twari dukwiye kumva yuko twojya hamwe tukarengera ubusumbane bwacu tukarengera ivyamoko kuko ugiye kuraba mu Burundi biragoye gutandukanya umuntu n'umututsi kuko usanga ari bamwe n'imvugo n'imwiraturanga cyo kintu kirambabaza cyane yo numva ari Barundi turiko turajyana mu bwo buryo nibaza yuko yoreka guhinga makavuga yuko hari ubwoko bumwe buriko buricwa ubundi nabwo buticwa murakoze
murakoze Joseph mushingana he Nkunzimana ugerageza kugira icyo uvuze ku byumviro vya Rodrigue na Joseph nubwo bitandukanye gato Rodrigue ari mu Rwanda yavuze ati nta mahoro yaragerageje gutaha ariko akaba afise ico kintu kivuga ko yabaye mu Rwanda kandi yuko ashobora kuba afise atarafise umutekano kwiye ahagarukiye mu Rwanda mu Burundi Joseph we yavuga ati murahengamye nk'umuntu ayoboye umuntu yokwibaza ati umuntu ayoboye abandi ntimukwiye guhengama ico co mwokivuga gute mwokivuga kwiki yanavuze ati ayo magrenade nubwo bwicanye cyangwa ubwo bugizi bwa nabi uko buragirwa nibwo buzozana inyishu ico co co mwokivuga kwiki kubijanye n'abahungabanye umutekano
mu bisanzwe Rodrigue ntacyo fise kinini navuga yunganiye yavuze ibihari ibyamushikiye ibyo yabonye ibyo yiboneye ukungene bamufashe icyo nicyo kigora nacyo gituma abantu atamutima wo gutaha baronka kuri uwo yavuga yuko mpengamye yewe simpengamye ku bwoko kuko ndazi yuko abarundi abahutu n'abatutsi bari bafatanye mu nda ariko bagiye barateranywa n'abanyepolitiki bagumye bitwaza iby'ubwoko gushika ubu ikibazo cy'ubwoko mu Burundi cyasa n'icyaheze n'icyarangiye ariko cyasubiye kugarukanwa uno munsi na Perezida Nkurunziza
ariko ico cagirizo muvuga nta cemezo mugishikirizo bwo namwe nimwe bamubaye abanyepolitike bariko barahenda abanyagihugu muvuze ati Perezida Petero Nkurunziza niwe yazanye ubwo ayo matati hagati ya moko byo muvyemeza mute
igituma tuvyemeza niwe gushika uno munsi akoresheje inzego z'umutekano agenda guhiga abagwaruka aho ntibagushika uno munsi ntibagwagire ntibazufata ngo ni ubwoko bw'abatutsi ariko bagwagiriza ngo niko gwakoze manifestation ariko imyiyerekano yakozwe n'abahutu n'abatutsi bari kumwe yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cyiza sinumva rero kungana no munsi ugwaruka gwo mu mugamba aho tuzi ko ariyo komine igwiriyemo abatutsi ariko gogenda guhigwa ntitubone amakomine agwiriyemo abahutu yafashe yagiye muri manifestasiyo atabantu atagipolisi kirigwa kihugarije kuko si kumusaga honyene bakoze manifestasiyo si mu ngagara si mu nyakabiga honyene hakoze manifestasiyo mu buterere harakoze manifestasiyo mu kinama harakoze manifestasiyo n'ayandi makatsiye mu gisagara cya Bujumbura n'ibindi no mu zindi ntara ariko uno munsi gituma mvuga nti inkuru nziza agomba kuzana kugarukana ikibazo cy'ubwoko kugira ngo arabe ko cyoja ko cyogira cyomufasha kuguma ku butegetsi ariko naho cyamutaye ku amazi murabona aguma ajya muri ayo makaritie tuvuga ko agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi ariko rero icyo kibazo nari karakizana cyaramunaniye kuko abarundi baramaze kubona yuko ubwoko atariyo ngorane mu gihugu cyane.
Urakoze mushinga nahe nkunza imana reka dufate akanya gato tumira mate turagaruka murakoze.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'America.
Radio ijwi ry'America isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Turiko turaganira ku bibazo by'impunzi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Reka twakire umutumire wa nyuma, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Christiane wakoze kwihangana ku murongo, baza ikibazo cyangwa icyumviro.
Example Oriane
Nyamboneza
murakomeye ngaho ku ijwi ry'Amerika.
Turakomeye tubasabe mu gabanye iradio yanyu gato ko turayumva.
Ego
mu masogonda make cyane ikibazo cyanyu. Ego
ego je nagomba ndamutse uwo mutumire
arakumva. Ni Christiane yarakumva shishikara ku kibazo cyangwa icyumviro. Hello Christiane. Christiane ndibaza ga telefone karamugoye. Mushinga nahe nkunza imana. Hello Christiane.
Hello.
Nagize Christiane yagarutse ku murongo ariko nibaza ko agifise ikibazo cya telefone yiwe. Mushinga nahe nkunza imana muheje mwiheje ivyo abanywanyi bagiye baravuga n'ivyo bashikirije harakajambo kanyuma mwoshikiriza tujya ku musozo w'iki kiganiro. Mwakoze cyane gose gufata akakanya kuko twiganira uko vyifashe mu gihugu cya Kenya impunzi zaho n'ibibazo bari ko barahura navyo. Mushikiriza akajambo kanyuma muzaba mukoze.
Akajambo niheje ivyo abagiye barashikiriza ibyiyumviro bagiye barashikiriza. Akajambo kanyuma no babwira nuko bumvise twumvise ko hari ibyiyumviro bitandukanye. Ibyiyumviro bya bamwe n'abandi bamwe bavuga bati umutekano urahari nta ngorane impunzi nizitahe, abandi nabo bakavuga bati nta mutekano uhari bivanye n'umwumwe. Icyo noshikiriza cya nyuma nuko abo bantu bavuga ko hariho umutekano bobanza bakumva neza yuko umuntu arinze ahunga kandi agahunga ibintu biboneka yuko kugira ngo yumve agatima ko kugaruka mu gihugu cyiwe ari uko yokumva ko icyo gihugu cyatekanye, yokumva ko icyo yahunze cyahavuye. Naho gushika ubu ntakira ahava icyatumye duhunga igihugu cyacu cy'amavuki.
Urakoze cyane rwose Mpuzimana. Ego muraremesheje impunzi turabyumvise. Murakoze cyane rwose akanya katubanye gake ariko turabashimiye cyane mushinga nahe Jean Claude Nkunzimana icegera cy'ubujejwe gutunganya ibikorwa by'amashirahamwe y'impunzi z'abarundi muri Kenya i Nairobi. Twashimiye na Rugagamanga urugaga magabo eloge ari mu Rwanda telefone yagoye twashimiye abadu telefone bashikiriza ibyumviro byabo nabadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.